discussion avec intention de...
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naye Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingegezo n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukeye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gukomezanya na Mwiza Nelly.
Bagenzi mwaramutse neza, mwaramutse ahiwanyu. Kaze muri dususuruka y'uno munsi, dususuruka y'uno munsi ibice n'ibiriri. Igice cya mbere ndabashikiriza indirimbo zaririmbwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani, aho abo bahanzi baririmba ibihugu byabo kuva bironse ntayo yo kwikukira. Ni muri kuno kwezi igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi byahimbaje imyaka 60 imaze bikukiye. Igihugu cya Congo kikaba cyagihimbaje tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Mu gice cya kabiri ndafise umutumire, umwe mu bahanzi b'abarundi baririmbiye uciwe u Burundi yitwa Ciza Silvestre. Yararirimbye ururimbo yise Burundi mutima wa Afrika hari mu 83. Araza kutuyagira icatumye ahitamwe kuririmba u Burundi, aho yakuye amajambo meza akomeye aranavunira akagohe urwaruka ruririmba ubu ingene bukora kugira indirimbo zabo zifite gihe. Mugumane natwe n'igisusuruke. Duhere mu Rwanda, umugwi Impala n'umugwi w'abahanzi b'abanyarwanda ngaha bariko barahayagiza ubwiza bw'u Rwanda muri indirimbo bise Genda Gwandura Inziza.
Oh,
Lose gabo n'umuhanzi w'umurundi ati imisozi yawe akayaga n'ikiyaga imibande yose ni ntungamagara aho ariko avuga uburundi ni muri indirimbo yise sagamba urundi Kongo yahoze yitwa Zaire umuhanzi King Kester Emenea ati Kongo bo pays Arakoze cyane King Kester Emenea muri yo ndirimbo. Unacyari kumumbiriza dususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Tubandanye n'indirimbo z'Ikinyarwanda, Ikirundi n'izo muri Kongo zihagize ibyo bihugu. Reka dusubire mu Rwanda. Yitwa Rwanda rwa Kanyarwanda. Ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Nyangezi Masabo. Aririmba Rwanda inge nari gwiza umviriza.
Rwanda ngobyi yaduhetse. Reka tukuririmbe tukuratira batakuzi uri gitego tuje kuvuke ibigwi uruhame rw'amahanga
ndangakaranga iraririmbira igihugu umugwi ndangakaranga wo mu Burundi witwa Amagaba burasohoye uruvino bise Burundi rukoze mu buhinga bwa none ariko bagatamba intambo z'ikirundi Barakoze cyane umugwi Amagaba Koffi Olomide le grand mopao na wenyene yaraha yagije igihugu ciwe Congo muri iyo ndirimbo y'umudiho wa rumba indirimbo yise affaire d'état Congo at work
vamos Congo de l'honneur Congo de la dignité notre Congo voya kotika na moto soka soki ya bimbi bebe kero Bebe kero, kongole nyoso wa nimio, yembera kongo mboka na yo.
Nibonra jubendra tubia. Nibonra
tubia.
Ma et sa valeur na mon gamba pour Congo et ton gamba. Vivine Moulika.
Et nation muto modi kembe. Thank you. Charles Mouchin Boula, Anthony Fritas, Panaché, Steve Kondé, Texas Matani.
Dususubuke reka tujye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro nababwiye tugitangura ko mfise umutumire yitwa Kiza Silvestre ni murundi w'umuhanzi wo mu myaka 18 yarasohoye mu 83 indirimbo n'ubu gikundwa indirimbo yise Burundi mutima wa Afrika. Kiza Silvestre aratuyagira igituma yahisemo kuririmba Burundi aho yakuye amajambo meza rimwe arabwiye abaririmbyi ubu ingene bokora kugira basohore indirimbo izoguma ikundwa indirimbo idatigihe
mundu ndaguhaye imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse.
Kiza Silvestre niteka kuri jewe kubana nawe muri kino giganero dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika ndaguhaye ikaze. Kiza Silvestre uraririmbye indirimbo iryoshye cyane indirimbo nibaza ko yahavuye inamurikira n'ubundi gwaruka gwaruse vuba wararirimbye Uburundi. Uburundi niwe yiha titre canke ijambo ry'umutwe ngo Uburundi ucuyita Burundi mutima wa Afrika. Urashobora kutuyagira ingene cyo cyiyumviro cyakuvujemo n'ingene iyo ndirimbo wayisohoye naho wakuye amajambo.
Naje muranye yagateka kushobye kopiyaga namwebwe kandi nganira. Sinashatse kuvuga ngo Burundi gusa. Navuze Burundi mutima wa Afrika kuko hari ica bitumye ndabivuga. Uravye aho Burundi werereye ukabona na Afrika uko imeze. Kuri umuntu arimwe bavuye ku mutima uri bubaho no Burundi rero ngeranyije ukuntu visi foroma uravye iforoma y'umutima umeze nka kujya kwa ku Burundi kandi n'ukuri navyumvire kuko mbona ari akantu kaje ngo numva ari kumenya igihugu ndeze kugikunda kuko imico yacu imico dufise imico dukoresha akaranga dufise umengo turakisangije ubuntu tugifise umengo nifite ubwisangije icyo gituma rero navuze ndi Burundi n'umutima wa Afrika. Iyo ndirimbo rero nayigize igihumbi kimwe majana icyenda na 83 nagiye muri concours de la chanson ariya mu Kiriri kera bahita kuri Saint Esprit hanyuma turagira yiganwa n'abandi bacuraranze bari nka 100 cyangwa nk'amajana baracaguramo 50 baracaguramo 30 tuzigara turi 15 ndagira amahirwe rero nanje barantura ijya ndirimbo ndayigira naritonze kandi icyo bita inspiration y'umuririmbyi yaririmba ari ibintu bikuzamo umugabo kubikuze James gupfa kubiririmba nyine ubuhezo karaba uti ndafite uyu mutwe rekana urimo ikintu ugaheza ugagira ikintu gituma gikura ukagura hama rero ukitonda ugatora amajambo aruranye atari guhaba tukana niko tubigenza jewe nagize umugisha kumure mwishure narakunda ibintu byese na poesie rero mu kifaransa baracanga muzindi ndimi baragira ibyo bita ibintu bya rime amajambo ajana n'ayandi hajya hereza gasanga avuga kumwe nk'uko abagira amarapi bakunda kubigira ariko no kusanga ari ibintu biguma bigenda bise kwa kundi jewe rero naritoze n'ijya ndirimbo hanyuma rero nagize umugisha rero banyigisha mu ishuri baravuga bati gitonde ibintu wandika raba ako gakorwa ndakiha nditonda buke buke ndaraba amajambo ajanye yokora nkavuga yuko nze gukunda gushika gupfa na kare umwiza y'umukunzi ramukunda kamwihebera niko byagenze
Burundi mutima wa Afrika turayumvamwo amajambo akomeye n'indirimbo itata igihe nakahe kana kugira binamurikire aba baririmbyo ariko araruka vuba kugira bagire indirimbo zitagira ibihe
kubandi baririndi kumbure baravize gahogo keza ariko hari bamwe gusa bamwe bari bakuye kuza baragira bagurura gatoya kugira amajambo nyene atari gushora gutukana kuko kenshi muradonka n'abantu baza nk'iyumuhira bakaza kumbaza nyene no bakosura nk'akantu gasanga cye simira ahantu ku telefone bakamufirma agarenga acambwira ngo banyuma bamuvugira ngo bamufashe ifoto nabi bamubwira nene ko bagiye kubigira kandi harimo n'amajambo atari bwakosore kashobwa ngo aho naribagiye ngo yo namenye nkabanza nkaza ngo mukadufasha gukosora ariyo shobora gufasha bimwe rero no basaba nyine nabo bagira akantu ko kwigora twese turahantu rero ikindi naco nashaka gusaba nyine urugwaruka nago ndababwire batere baje imbere kuko ijya ejo nibo kuze baragira ikigirenge mucacu hanyuma ikindi naco nukumenya gucuranga nabyo si bibi bavuga ngo igikoresho cy'umuziki kiruta ibindi bavuga ko ari umuhogo ariko ushoboye kubuza uruhwa cyangwa umwironge nabyo nakarusha
ndamushimiye cyane Kiza Silvestre kukanya yadutije ndabashimire bakunzi badususuruke twari kumwe nitwa Neri Mwiza ndayifurize kwirirwa na mahoro naho utaha.